Imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Murembwe ryo mu ntara ya Rumonge babanje gusambishwa n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika akukira sentare isubiramo imanza ya bururi mu manuka bw'igihugu. Amakuru ava mu bajejwe ubutungane batashimye ku mwidondoro wabo umenyekana avuga ko ari imenyetso ndamusiga zerekana ko bivye canke banyuruje amabati n'isima vyatanzwe n'ibiro vya Perezida Ndayishimiye bigenewe gusanura no kubaka amashure mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'umurwi w'igihugu uje rwagatakaza na muntu Senide haje amenyesha kwifatwa n'ifungwa ry'abategetsi ari kimenyetso k'ubutungane bwigenga kandi atamuntu ari hejuru y'amategeko. Sifite binyini muraba aha yari katoma itangazo ku mutse mpuzamakungu wo guhimbaza imyaka 74 y'isinywa ry'amasezerano yo kubahiza agate y'akazina muntu hari ku gatandatu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
CNIDH irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanzarake, Ibujumbura, Ingozi hamwe na handi. CNIDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugezeko mu gutunganiriza bene gihugu.
Itabwa muri yompi ry'abategetsi n'umuhanuzi wa Rwamatari w'intara ya Rumonge ryakurikiye amajambo arimo agashavu ya Perezida Evariste Ndayishimiye iminsi mike imbere yaho mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Yavuze ko abantu bashaka kubandanya barya ibiturire bazobanza kumutambuka umuvyimba. Aha yariko yugurura ingoro nshasha y'intara. Yashimangiye ivyo avuga ashingiye ku masezerano y'abacukura ubutare avuga ko abaserukira leta basinye bari ibiturire igihugu kikahombera bikomeye.
Ku makontra yose yasinywe na leta ngira nibere avoka ndayasubire ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye ngo continuity dollet nindabwiye continuity dollet adalomala continuity dollet ngo mwarasinye ngo mwasinye mubona ko muri president wa leta rero yari muhimbiri bavuze na jewe nsinye ubuhimbiri ndabyemeza sinshobora ubushakara baranyikura ko kare harazoza abandi babasinyize jewe sindimo sinshobora kugendera kuri contrat biyeze nzobyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muraca mugenda mwandikishe muti hote traizo je nasomye mubwirizwa shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akaje imbere y'ubutungane ankado hote traizo andi bagarukana iby'igihugu bibwe nta hote traizo irimo igihugu ntigipfungwa jewe neva ndakwemereye bagenda umfunge nzira igihugu no gupfa je ndavyemera hako igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagarariye reka mfumenta hanyuma muze rusigare muracica ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza jewe mu rugo ntibikunda.
Umuntu ari akayanza nyene yunganira umukuru w'igihugu Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka asanzwe ari yavukamwo yagabishije abanyonora amatungo ya leta ko bazokwitwiza abayobe nk'uko vyahora bikorwa umugambwe Sandra Davidebe uri ku butegetsi bw'irwanira mu ishamba.
Ivya leta jewe nkiri uko urugamba ukamugwa gukarenza baca bakujyana ku giti bakakumanika uraba hasi amaguru hejuru baca bakubita kunda kugira ngo inzoga zose zikuvemo namwe mu gifyare umunsi umwe ni kugiti.
Abandi bategetsi barimo bahoza rongoye intara ya Rumonge Consolation Nitunga aheruka kugenwa kubiraje kuba umuhanuzi wa ambasade y'Uburundi Kinshasa muri Congo. Abasantere b'amakomine ya Muhuta na Burambi basanzwe abakenyezi barumbirijwe mu mpera z'indwi. Uwa mbere yasambishijwe n'ibiro by'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko akurikirana ibyirwa by'amezi atatu ku bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu mu gihe babiri ba nyuma bumvirijwe n'ushikiriza manza mukuru wa Repubulika akubukira sentare isubiramo imanza ya bururi nk'uko abegereye idosiye babibwirwa irya Amerika. Uko ari batatu barekuwe uwarekuwe inyuma y'abandi akaba ari Nitunga hari mu ijoro ryo ku wa gatandatu. Ibikoresho byo gusanura amashuri bikoze kuri aba bategetsi bo mu ntara ya Rumonge byari byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu kwa cyenda uyu mwaka. Ejo buri kaneza ijwi rya Amerika.